it funny. I'm broken. We are crying. We are weeping. Coin of iyi mubane radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru turashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikwiragiza gikiza corona. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda iherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo zagirizwa kuba zikorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Yamara ubuserukira impunzi muri iyo kambi arabihakana.
Twosanga ari impunzi zafashwe tuzitera ibyatsi hama tubwire nabo bandi bose bo bafite icyo cyumviro nabo nyine bakive kuko twebwe ubwacu tuziko turi impunzi tutaje kugwanira igihugu cya Congo cyangwa se tutaje kugira imigwi igwana ngaha.
Uyo ni Emmanuel Ntirampeba umuyobozi aserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Rusenda muri Congo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye aho igikorwa cy'umugwi ujejwe kunywanisha Abarundi CDR kigejeje kubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguri. Kaze neza mwese. Reka ariko dutangurire ku nkuru zivugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Oriane. Mu karere ibitigiri byamaze kwandura umugera wa Ebola mu ntara ya Equateur mu burengero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo byararenze ibyico gihugu cyaronse mu mwaka w'2018 muri iyo ntara nyene. Umuyobozi wa OMS mu karere ka Afrika Dr. Matsidiso Moeti yavuze kuri uwa kane ko biteye impungenge kuko iyo ntara imaze kubonekamo abanduye Ebola 56 mu gihe mu 2018 bari 54. Intara ya Equateur ihana urubibe na Repubulika ya Congo hamwe na Repubulika ya Centrafrica. Dr. Moeti avuga ko bitoroshye kwirwanya muri iki gihe kubera ubukene bw'amafaranga bwatewe n'ikiza cya COVID-19 cyaje gusongera isibe. Igihugu cya Uganda kuri uwa kane cyaratanguye gupima umugera wa corona ku bashingamateka 126 hamwe n'abakozi babo. Byashikirijwe n'umuvugizi w'inama nshingamateka Helene Kawesa kuri uwa kane. Uganda imaze kuronka abantu 150 bamaze kwandura ariko nta n'umwe arahasiga ubuzima kuva mu kwezi kwa gatatu uwo mugera utanguye kwigaragaza muri ico gihugu. Abashingamateka bavuze ko bahisemwo kwipimisha kuko bama mu manama n'abanyagihugu babatoye. Haruhandi y'abashingamateka, Uganda yarapimye abashoferi b'amakamyo bava mu bihugu bibanyi abashika 1,500 basanga baranduye baca babuzwa kwinjira muri ico gihugu. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakenyezi muri Sudani asaba ko abakenyezi baserukirwa mu nzego zose za leta harimo na baburamatari nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ry'ifata kibanza. Ayo mashirahamwe y'abakenyezi ya politike na ya societe civile arenga 10 yavuze kuwa gatatu ko abakenyezi bagize uruhara runini mu myiyerekano yakuye Omar al-Bashir ku butegetsi mu mwaka uheze kandi ko bakwiye kubishimirwa. Mu ndwi iheze umushikiranganji wa Sudan ajejwe kumenyesha makuru Faisal Mohamed Saleh yavuze ko igenwa ry'ababuramatari ryarangiye ariko ko ibiganiro bikibandanya kugira hamenyekane igitigiri cy'abakenyezi cyoshingirwako. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS risaba ko intambara muri Afrika zihagarara kugira amareta n'abajejwe magara y'abantu bashira inguvu mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Afrika imaze kuronka abantu barenga 600,000 bamaze kwandura COVID-19 hamwe n'14,000 umaze guhitana. Ibihugu bitari bike ku mugabane wa Afrika nka Burkina Faso, Nigeria na Mali bihanganye n'intagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu mu gihe ibindi nka Sudani y'ubumanuko biri mu ndyane zishingiye ku moko. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hasere rivuga ko abantu barenga 1,500,000 bateshejwe ingo zabo mu karere ka Sahel muri uyu mwaka. Naho mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara abashika 2,270,000 nibo bamaze gukurwa mu byabo. Muri indwi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riteganya gusaba ayandi mafaranga yo gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bibangamiwe n'ikiza cya COVID-19.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ugutana mu mitwe hagati y'ibisirikare bya Armenia n'igihugu kibanyi cya Azerbaijan byarabandanije kuri wa kane. Ibi byatumye habicuka kibi hagati ya Turukiya n'Uburusiya bisanzwe bishyigikiye uruhande rumwe n'urundi muri izo ntureka. Iyo mirwano yongeye gutangura haheze umunsi haragahengwe kari katumye habicizere cyo guhagarika izo ntambara. Abantu bashika 16 baramaze gupfa kuva kugutana mu mitwe gutanguye ku munsi w'Imana. Intandaro y'uko kurwana ntiramenyekana, ariko izo mpande zibiri zamye zagirizanya hagati yazo kuba imbarutso y'urwo ruhagarara. Ibyo bihugu bibiri byahoze ari ama Repubulika y'Abasoviyete bimaze imyaka n'imyaka bidacana uwaka. Mu myaka y'1990 Armenia na Azerbaijani barashiranye ko bafa ubutaka.
Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 no kuri metero 41. Umugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri radio yacu akaburungu.com kuri site internet, Facebook na Twitter turi kuri VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ibisigarira by'abantu 12,463 nivyo umugwi CVR ujejwe kunwanisha abarundi umaze kwegeranya kuva mu mwaka w'2018 aho hagenwa abakomiseri bashasha bawugize kugeza ubu. Pierre Clavanda yicariye arongoye CVR yabivugiye mu kiganiro yatunganije igitega kuri uyu wa kane ku kagoroba, yanatangaje ko ubu igikorwa gikurikira ari ugutohoza ku ntandaro y'ubwicanyi bwakoze muri kahise hatanguriye kubwo mu 1972. Eloge Willy Kaneza arabidushikiriza.
Ibisigarira bimaze gutorwa nka byose ni iby'abarundi bishwe mu 1972. Urwimo rw'ico gihe rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Intara bimaze gutorwamo ni Gitega, Mwaro na Karusi, hagati na hagati hashira ubuseruko, Bujumbura, Bubanza na Rumonge mu burengero bushira umanuko, Ngozi mu buraruko na Makamba mu manuko. Pierre Clavard ndayicariye mukuru wa CVR amenyesha ko ikigiye gukurikira rwuhamba n'iteka ibisigarira.
Ibyo byose ubiteranije usanga kuri uno munsi umugwi CVR ubitse ibisigarira by'abantu 12,643 bagandaguwe mu nyamaswa mu bihe by'amagume y'igihumbi 1,072 igihumbi kimwe 1,788 no mu wimo gwakurikiranye n'igandagurwa ryanye n'icubahiro Melikiyoro Ndadaye mu 1993. Abo bahisi bacu bose imiryango yabo ntiyabashinguranye iteka, ntiyabagandariye, ntiyabagandutse ko izo nzirakarengane zirakwiye gushinguranwa iteka nk'uko ibwirizwa kwahawe n'inzego z'igihugu ribitegereza tumaze kumenya ukuri ku byabashikiye.
Uko kuri ariko harabagukekeranya ko nka Emmanuel Nkunziza, umunyamabanga wa Genocide Canada, ashikiza uturore ivyo avuga.
Gice cha Karuzi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nivyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo. Ukeneye kwibuka, ukeneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitu by'abahutu canke ukundi. twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu Kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe 193 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu 172
ndayicari yasanga bagize umugwara muswa guhenga mata aho bashavurira kubera uri kutoriza izanyegejwe igihe kirekire
udushingwa ubutumwa buhambaye mu rw'igihugu narumwe abamwidogera niyumvira yuko azobafise ingorana ahubwo y'akazi ashinzwe ubutumwa dushinzwe si ubusanzwe ni ubutumwa bugiye kugerageza gusohoza no kwerekana ibyanyegejwe imyaka irenga 48 utifuje ko biboneka cyane uwo abifisemo uruhara ntiyonezerwa abona ko birasohoka ibyo nabivuze ntadidinganya ukuri nk'uko gusohotse ntikunezereye kuko kuje gushyira hamwe ibyamaze imyaka 48 mu binogo mu kuzimu ntituragira aho tuvuga twebwe abahutu abatutsi abatwa ushaka ko tubigo kubuku n'ushaka ko tutega umwereka uwo mutego ntizowugwamo
ariko ari cyo yemanga nuko atacu mugwa twarubashikako
naco turakora kuko raporo abo twasubiriye baduhaye yerekana kwinoko byatanzwe n'abigihugu bishika ibihumbi 4 mbere birarenga ibihumbi 4 n'abatawe mu mashamba n'abatawe mu nzuzi n'uwatawe ari umwe naco turakora turi mu ntango kandi ibikorwa n'ibirebire tuzokora n'abenegihugu batubwira ibyo bazi nicyo gituma tuvuga nti tuzoheza ryari ntabyo tuzi kuko turacyari mu ntango
bwana ndayicari yamenyesha ko ubu igikorwa cyihutirwa rwo gutohoza intandaro y'amagumu atandukanye Burundi bwaciyemwo habanje ya 72
tugiye kubandanya gutohoza ukuri ku byateye ubwicanyi bwo mu 1972 cyane cyane duhereye hariya mu bumanuko bw'u Burundi aho bivugwa ko ariho bwazananye turasubiye guhamagarira abarundi bose cyane n'abanyamahanga bafise icyo bazi ku bwicanyi bw'ikibunga bwahembuye abarundi muri iyo myaka umuviseveri ukorerako abafise ibyo bazi bose turabasabye batwegere umugwiseveri tubakiriza yombi ubatega amatwi mu ibanga
kuri uyu wa gatanu umugwiseveri urerekana ibindi binogo bibiri bishasha vy'ahitwa Nyambeho kimwe cyegereye komine Giheta ikindi komine Gitega hose hakaba ari mu ntara ya Gitega ica mbere catowe mu isigarira vy'abantu 204 mu gihe ca kabiri casanzwemo 115 eroje urika neza ijwi rya Amerika
mu gihe leta y'u Rwanda ibandanya gusubiza mu ngiro bimwe mu bikorwa byari byarahagaritswe kubera ikiza cha corona ababa n'abakorera mu gisagara cha Kamembe barashima ko nabo boroherejwe ariko bakagaragaza inzitizi zishingiye ku kuba akarere ka Rusizi kakiri mu kato abo bavuga ko bizogorana kuronka ibidandazwa bisanzwe biva i Kigali no mu bindi bice by'igihugu. Themistocle Mutijima yaduteguriye iyi nkuru.
Umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucuruzi n'indi mirimo ikorerwa imbere mu karere ka Rusizi urimo yarayitangajwe n'inama y'abaminisitiri mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyiriwe wa kane. Ni umwanzuro wakiranwa akanyamuneza ku bari basanzwe bakora iyo mirimo. Abo barimo n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bari bamaze hafi amezi ane badakora, ubuzima bwari bushaririye benshi muri bo.
Twahuye n'uburibwe, turihangana, isira tubabaza, turihangana, nta kundi twari kubigenzanya. Ariko twanezerewe cyane kabisa kuba Leta y'u Rwanda yarwizeho, tukaba turi gukora mu ngoma zose nta kibazo.
Kuba Leta yadutekerejeho nyine kuvuga ati aba bantu nabo bagiye kwicwa n'inzara mu rugo nkatwe dufite imiryango, urya ni ibintu babikomeye cyane. Kuba yenda umuntu asubiye muhanda akabona nk'isukari yenda y'abana bari, ubuzima burakomeza bisanzwe nta kibazo.
Kuba tumaze amezi ane mu rugo tutakanagira mu muhanda, ariko twishimiye ukuntu nyine bongeye gutusubiza mu muhanda.
Aba batwara abagenzi kuri moto mu karere ka Rusizi bakavuga ko biteguye gukora bashyira mu bikorwa amabwiriza agenga uwo murimo mu birebana no gukumira ikwirakwira rya COVID-19.
Ubu nyine tugiye gukora dufata ingamba, ikintu tugomba gukora cya mbere n'ukwambara agapfukamunwa neza.
Twageze hano mu mujyi batujyana mu nama badushishikariza ko tutemewe gushyiraho umugenzi tutamuhaye umuti wa sanitizer wo gushyira ku ntoki n'undi wo gupuriza muri casque
ari imiti dufite ahangaha uyu nguyu ni uwo gutera ku ntoki mbere yo kumuha hanyuma uyu nawo uwupuriza hano mu ikasike igihe ugiye kuyimuhereza hanyuma rero ugomba kureba neza nimba yambaye agapfukamunwa yakambaye neza ndetse afite n'undi mwenda ku mutwe ukingira ikasike kugira ngo idahura n'umubiri
ku rundi ruhande ariko nubwo ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byasubukuwe imbere mu karere ka Rusizi na nubu ingendo zihuza aka karere n'ibindi bice by'igihugu ziracyabujijwe bivuze ko n'ubundi kakiri mu kato uretse guma mu rugo yavanyweho icyo rero kigakomeza kuba imbogamizi cyane cyane ku bakora imirimo y'ubucuruzi bakenera kujya kurangura mu murwa mukuru Kigali
ntago bitworoheye mu bintu by'ubucuruzi kuko turangurira Kigali batarafungura Kigali ngo twongere dusubire I Kigali kongere dushakeyo tujye kurangura ibicuruzwa mbese ubuzima burahagaze ariko wenda mu minsi iri imbere bamaze gufungura wenda abantu bazongera bakagaruka mu isoko ubuzima kongera bugakomeza nk'uko byari bisanzwe
muri rusange uretse mu bice bikiri mu kato ndetse n'ibiri muri guma mu rugo ahandi bigaragara ko amabwiriza arebana na COVID-19 arimo kugenda yoroshywa hirya no hino mu gihugu nk'insengero zemerewe kongera gufungura ariko zibanje kubiherwa uruhushya n'inzego z'ibanze izo nazo zikajya zitanga izo mpushya zigendeye ku mabwiriza agomba gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ibikorwa bigifunze kugeza ubu ni imipaka, amashuri, inama zihuriza hamwe abantu benshi, utubari cyo kimwe na siporo zihuza abantu benshi. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iherereye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho muri Kongo mu misozi ya Minembwe na Kamombo ibi byatangajwe mu nama y'umutekano idasanzwe I Rusenda iyobowe n'umukuru wa sekiteri ya Tanganyika ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo I Rusenda
nyuma y'amakuru amaze imisa nyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu maraporo atandukanye y'amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Fizi avuga yuko muri inkambi ya Rusenda hari abagwanyi bakorana n'imitwe y'inyeshamba z'abakongomani ya Gumino na Mayimayi imbere y'abaserukira impunzi n'imbere y'abasungusungu ndetse n'imbere y'abayobozi ba sekiteri ya Tanganyika inzego zishinzwe umutekano za rejima 3,305 ikorera mboko zavuze yuko hari abarundi bamaze iminsi bafatirwa mu mitwe yitwaje ibigwanisho bavuga yuko bavuye mu nkambi ya Rusenda muri abo harimo abagwanyi bane ba gisiga bafatiwe Kabumbe bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Rusenda abandi batandatu nabo bafatiwe Swima tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 aya makuru yuko hari impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zifatirwa mu migwani maze iminsi ibera Kamombo na Minembwe yemezwa n'umuyobozi wa sekiteri ya Tanganyika John Mulondani umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampe ba atangazwa yuko batewe impungenge n'uko inkambi yabo yicara ishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo
haba umuntu wo muri societe civile ari izintuze zidaharanira intuze za politike batwemeje yuko mu ikambi habamo abarobere haba bashinje umutekano mu manama bagiye bagira hatandukanye bakavuga ko mu ikambi rushikira abagwanyi cyangwa se abantu bagira nabi ariko ibyo rero nk'umuntu ufise ubuzima ufise intuze uragira ubwo bakumwanya wari wose ushobora gusanga ikambi bomowe mu buryo go koreta ishora gufata ingambi katwirukana canke ugasanga nabandi bantu barateye ikambi mugwe bwo gukonona ariko byukuri abantu bafise ubwoba mbere hari nabo bishika ukumva iyo byakomeye babwiwe amakuru baronsa amakuru mbere no kuja gusana indaro hanze y'ikambi bakagenda kwe rero kubwa twerekanye neza yuko kubwo ayo makenga twashatse guheza yuko byukuri inzego zijeje umutekano zokora ibishoboka byose bari bamwe bafashwe ari nk'abagwanyi babazane babacire imanza ngaha imbere y'impunzi zose natwe tubone byukuri ko ari impunzi zafashwe kuko natwe turafite amakenga kuko twe ubwacu turabanye tubona twese turi ngaha impako hari impunzi zafashwe izo nazo twosanga ari impunzi zafashwe tuzitera ibyatsi hama tubwire nabo bandi bose bo bafite ico cyumviro nabo nyene bakiveko kuko twebwe ubwacu tuziko turi impunzi tutaje kugwanira igihugu ca Kongo canke se tutaje kugira imigwi igwana ngaha
mu rwego rwo kurushaho kubumbatira umutekano w'impunzi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri FIS Jole Mupepe yavuze yuko impunzi zerekana ayisha ibigwanisho mu nkambi izahabwa idolari 50 takoze nubwo biruku zimwe mu mpunzi zari muri iyi nama y'umutekano zisanga bamwe muri abo barundi bitwa ko ari abagwanyi bashobora kuba ari abahinzi baba bafatiwe mu mirima iyo bagiye guhingiririza kugira ngo babone ibyo bagaburira abana. Claude Kubwimana yari muri iyi nama y'umutekano.
Sene yaratugiye ko tutogenda kure y'inkambi, ariko mu gihe tugumye hano mu nkambi abana biriko biboneka ko bariko barapfa n'abantu bakuze bishwe n'inzara, bigatuma rero umuntu agaba hano mu nkambi nyavuze ati reka mpfume ngenda, sinzi niyo ndoye aho nza gusanga akazi niho ndagakora kugira abana ndebe ingene nobacungura. Yamara gushikaho hari gihe inzego z'umutekano zaho hantu zimufata zamaze ati wowe urinde, akavuga ati gende umurefije, mugabo bivanye n'uko aka karere turimwo bama bavuga yuko ari karere kagoye cyane mu bintu by'intambara kuva kera. Bamara kumufata bagaca bavuga ati urumuroberi ukorana n'abaroberi, kadomba bari kure baza barinforma ngo twafashe umuroberi kandi yavuze ko ari umurefije avuye mu nkambi ya Rusenda, kandi atari ibyo ariko gusa yaragiye kwirondera icyajya mugabo kuko hari hamamezire severe ayaba inzego z'umutekano zifata mu gihe ziba ziri mu bihe bigoye by'intambara, bikeboneka yuko umurefije yarabirimo, ariko nta munsi n'umwe turabona bazinye umurefije ngo yafatanywe ikigwanisho kuba twinjira muri ino nkambi. Iyi ni imyaka itanu.
Bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje ibigwanisho ishinjwa gukorana n'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda bahakana aya makuru. Colonel Shakanyamusaraba ni umuyobozi wa Gomino.
Ntamponze mfite z'abarundi aho kontorora njyewe njye w'akarere ndimo akongenzura ntamponze mfite z'abarundi.
Ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba zo mu Mayimayi nazo zihakana gukorana n'impunzi z'abarundi, ahubwo bashinjiriza impunzi gukorana na Gomino na twigwaneho nk'uko byemezwa na General Bwira Mutetezi Kibukira uvuga n'uko n'uyu munsi abo barwanyi bateye mu gipupu. Vedaste ngabwo bwijwi rya Amerika mu rusenda w'umutarakivuye.
Amashirahamwe y'indege ku mugabane wa Afrika atanguye gusubira gukora ingendo zazo, gusa biribazwa nimba zizobandanya gukora nk'uko byahora inyuma y'uko ubutunzi bwazo bubangamiwe n'ikiza cha corona. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira inkuru yateguwe na Lisa Bryant i Paris mu Bufaransa.
Guverinoma ya Afrika y'epfo yemereye kompanyi y'indege South African Airways inkunga yo kugira ngo isubu kuri ingendo nyuma y'uko zihagaze mu kwezi kwa gatatu y'umwaka kubera icyorezo cya virusi ya corona. Abamaze kwandura iki cyorezo bamaze ku 1300 muri iki gihugu. Uko imipaka n'ingendo zo mu kirere bigenda bifungurwa buhoro buhoro, ni nako n'izindi kompanyi z'indege kuri uyu mugabane zitegura gusubukura ingendo, nubwo ubwo bari bwose ku mubare w'abandura iki cyorezo ku mugabane wa Afurika n'ahandi ku isi watumbagira kurushaho. Iby'ingendo z'indege biracyari urwijije kuko icyorezo cya virusi ya corona cyateje igihombo gikomeye kompanyi z'indege ku isi muri rusange, ariko ku mugabane wa Afurika ho bibakarushu. Abakurikiranira hafi by'umugabane wa Afurika mu kigo cy'ubushakashatsi Chatham House cyo mu Bwongereza basanga impamvu kompanyi nyinshi zo ku mugabane wa Afurika zagagaye ari uko na mbere y'icyorezo cya virusi ya corona inyinshi zari zisanganywe ibibazo by'ubukungu. Inzobere zisanga ku guhanantuka k'ubukungu bwa kompanyi z'indege bizagendana no guhomba miliyari z'amadolari n'abantu amamiliyoni bagatakaza imirimo ku mugabane wa Afurika, bikazagira n'ingaruka zikomeye ku nganda, ubukerarugendo, indabo n'imiteja Afurika yoherezaga hanze nabyo bikabura isoko. Ingaruka ariko zizarenga ubucuruzi, ahubwo zinakomeye mu nkokora umugambi w'isoko rimwe n'ubushake bwa politiki bwo kuvanaho inzitizi mu mibanire no kwishyira ukizana mu batuye umugabane wa Afurika byari bigicumbagira amagingo ya Cher Tidiane Kamara wari uhagarariye kompanyi Air Afrique itagikora, wasanga atari kompanyi nyinshi zizabasha kwivana muri ibi bibazo by'ubukungu. Yabwiye Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko byanze bikunze zimwe zizava ku isoko. Ikibazo cy'amikoro cyageze kuri kompanyi zikiyubaka n'izifatwa nk'ubukombe. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika bivuga ko indege imwe ya kompanyi Air Zimbabwe ifite ideni rya miliyoni 300 z'amadolari. Cyakora n'izikomeye nka Kenya Airways, Royal Air Maroc na ASKI Airlines zo muri Togo ifite indege 9 zitemerewe kugenda nazo zifite ibibazo. Mu kwezi kwa kane ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingendo zo mu kirere IATA cyatanze impuruza ku uyu mwaka indege zo ku mugabane wa Afurika zizahomba miliyari 600 z'amadolari n'abakabakaba miliyoni 3 bagatakaza imirimo. Kompanyi ya Ethiopian Airlines ikomeye kurusha izindi kuri uyu mugabane nayo yahombye miliyoni 550 z'amadolari hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kane gusa. Kompanyi yo muri Afurika y'Epfo yakoreye mu gihombo kuva mu 2011 leta ikaba yayemereye inkunga yizahura, nabyo harabasanga bitazaramba. Kuba kompanyi nyinshi z'indege muri Afurika zari zisanganywe ibibazo na mbere ya virusi ya corona bishobora kuzatuma nyinshi zigwa mu gihombo burundu zigafunga imiryango. Ibi kandi bizasubiza irudubi ibibazo by'imigenderanire hagati y'abaturage basaga miliyari imwe batuye uyu mugabane. ibibazo byo gutwara abantu n'ibintu kuri uyu mugabane ariko birarambye uko mu 1961 ibihugu 11 byo mu burengerazuba na Afrika yo hagati byahuje imbaraga bashinga kompanyi Air Afrique igamije kuzamura ibendera rya Afrika no gushimangira ubusugire n'ubumwe byayo. Iyi kompanyi yaje gufunga imiryango mu 2002 nyuma yuko yakomeje kugenda ihomba buhoro buhoro kubera imicungire mibi y'umutungo ruswa n'ibibazo by'ihungabana ry'ingendo z'indege byakurikiye igitero cyo kwa 11 nzeri mu 2001 cyagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'indege mpuzamahanga nka Air France na Brussels Airlines zimaze igihe kinini zikorera ingendo muri Afrika, hari n'izindi zitangiye gushinga imizi kuri uyu mugabane nka Turkish Airlines na Qatar Airways. Kuba imipaka igenda ifungurwa, kompanyi z'indege zo muri Afrika ziragenda zisubukura ingendo. Senegal yafunguye imipaka muri iki cyumweru irakira indege mpuzamahanga, kandi kompanyi yayo y'indege iratangira ingendo za buri cyumweru mu mijyi ya Paris, Marseille na Barcelona, naho kuva mu kwezi kwa munani itangiza ingendo i Londres, i Geneve no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ikiri mu bihombo bikomeye. Kompanyi za Ethiopia, Kenya na Maroc zishobora gusubukura ingendo muri uku kwezi kwa karindwi, kimwe na Cameroon, Guinea Equatorial, Tanzania na Zambia. Cyakora igihe zizashika amazi gakomeza imirimo ntawuzi uko kingana, kuko imibare y'abandura virusi ya korona irushaho kwiyongera kandi inzego z'ubuzima zikavuga ko nta cyizere cy'uko izagenda yoroshya ingoyi. Ibindi bice by'isi nk'umugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ubwoba ko virusi ya korona ishobora kwiyuburura bigatuma impaka isubira gufungwa, kompanyi nyinshi za Afrika zikaba zahita zibihomberamo burundu.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka y'isi. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arabidushikiriza.
Uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo Nelson Mandela atangarije i Bangkok muri Thailand, aho yari yitabiriye inama mpuzamahanga yigaga ku kibazo cya SIDA, ku isi yose ikwiye kwiyemeza gufata ingamba zihamye zo kurwanya SIDA. Iyo mpuruza yayitanze yari bwizihije isabukuru y'imyaka 86, ndetse avuga ko nta yindi mpano yifuza uretse uko kwiyemeza kurwanya icyorezo cya SIDA. Nelson Mandela yagiye ku isonga rya gahunda yo gukangurira Afurika kwirinda SIDA. Mu isi yose hari abantu bagera kuri 38 million banduye agakoko ka SIDA, muri bo 25 million bari ku mugabane wa Afurika, abagera kuri 8 million bari muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka wa 2005 umuhungu we Magato Mandela yitabye Imana azize indwara ya SIDA afite imyaka 54. Nelson Mandela yabwiye abanyamakuru ati nimureke tuvuge ko SIDA iriho ntitukayihishe, kubera ko ari bwo buryo bwonyine bwo kwerekana ko ari indwara nk'izindi nk'igituntu na kanseri. Ni ukwiyemeza rero kuvuga ko hari uwo yahitanye. Nibutse ko 90% by'abana bafite agakoko ka SIDA mu isi yose bari muri Afurika. Ikigo Nelson Mandela yashinze kirwanya SIDA yagihaye izina rihuye na nimero yamurangaga afungiye ku kirwa cya Robben Island, 4666664. Nelson Mandela yitabye Imana mu mwaka wa 2013 afite imyaka 95.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves, guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, n'11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13630, 15460, 15675, 17530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6640, 9470, 1070, 13630. Ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Aho ni naho dusozeje amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye Mukbili Yabaro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza, mubandanye kumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugute
chuburundi yabaye isubizo cacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cacu Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu